Imwumva ni radio ijwi rya America ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidèle Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiza makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidèle, amakuru yo ku isi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abenegihugu batatu ba Turukiya hamwe n'umushoferi wabo w'umunye Somalia barakomerekejwe cyane na bombe yatezwe mu ibarabara mu gihe bari mu modoka yabo harejo ku munsi wa kane ku mugwa mukuru Mogadishu. Umupolisi yavuze ko abo banyeturukiya bari Mogadishu mu bikorwa byabo by'ubucuruzi. Ku bw'igipolisi, abo banyeturukiya bashobora kuba aribo barondegwa kwicwa. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wavugiye kuri radio yawo Andalus ko ariwo uri nyuma iki gitero. Bombe yejo kuwa kane si ya mbere itezwe abanyaturukiya bari muri Somalia. Bahogwa kuba Turukiya ifise uruhara runini mu gufasha Somalia kugaruka mu mutekano mu guhi abasirikare imyimenyerezo hamwe no gufasha mu bikorwa byo kubaka ibitari bike muri icyo gihugu. Aimukira hafi 70 niyo bakekwa kuba barafuye inyuma yo kuburirwa irengero ku nkengera z'amazi ya Libya mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ishiramwe impuzamakungu ryita ku mpunzi n'aimukira OIM ryavuze ejo kwa kane kwa aimukira 22 batowe bafuye inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi hagati ya matariki ya 27 z'ukwa kabiri na 12 z'ukwa gatatu aha bandi 47 baburiwe irengero. Libya yabaye muhora w'abimukira akenshi bava mu bihugu byasinzikajwe n'intambara hamwe n'ubukene aho bemera guca mu mayira bashobora gusigamo ubuzima kugira bashike ku mugabane wa Buraya. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abimukira barenga 123,000 bashitse mu Buraya mu Butaliyano bavuye muri Libya na Tunisia mu 2021 biyongereye 95,000 ugereranije n'umwaka w'imbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Naye intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwa kane yarasabye imfashanyo Budagi abwira inama nshingamateka y'icyo gihugu ko hari uruhome rushasha ruriko rurubakwa ku mugabane wa Buraya hagati y'icyo yise ukwishyira no kwizana hamwe n'ububisha. Yavuze ko uru ruhome ruriko ruraduzwa cyane igihe cyose hari bombe iguye kuri Ukraine ntihagire ingingo ifashwa mu makungu. Yaraneguye Budagi kuba bufasha mu bikorwa by'umuringoti wa gaze izova mu Burusiya. Avuga ko Budagi bwashyize imbere inyungu z'ubutunzi imbere y'umutekano wa Ukraine. Perezida Zelensky yavuze ibi mu gihe mu gisagara cya Mariupol cyo mu bumanuko bwa Ukraine utwigoro two gutabara abantu twabandanije ejo kuwa kane aho Ukraine yavuze ko Burusiya bwagavye ibitero by'indege mu kibanza carimwo abasivile baharugwa amajana bari bacinyegejemo. Uburusiya ariko bwo burahakana kugira uruhara muri ibyo bitero muri ubwo bwicanyi bwose bwagirizwa. Kuri amakuru nyene y'Uburusiya, abategetsi muri Leta Zunze za Amerika bavuga ko Perezida Joe Biden atarya umunwa kuri uyu munsi wa gatanu igihaganira na mugenzi we w'Uburusiya w'Ubushinwa Xi Jinping. Perezida Biden aragaragaza amakenga ya Amerika ko Ubushinwa bushobora guha Uburusiya ibigwanisho mu ntambara burimwo mu gihugu cya Ukraine. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ko Perezida Biden agabisha Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ku ngaruka Ubushinwa bushobora kuzogira bwemeye guha Uburusiya imfashanyo y'ibikoresho bya gisirikare hamwe n'izindi mfashanyo muri ibyo bitero burimwo muri Ukraine. Jen Psaki ajijwe kumenyesha makuru muri White House yavuze ko iki kiganiro hagati ya Perezida Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping kiza gutuma kandi Leta Zunze za Amerika imenya aho Ubushinwa buhagaze kuri intambara iriko irabera mu gihugu cya Ukraine.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo amakuru avuga kuri Irani, Irani yaragandaguye abantu hafi amajana 280 mu mwaka uheze nkuko biri muri raporo yashizwe ahabona ejo kuwa kane n'intumwa idasanzwe ya ONU ijeje iby'agateka kazi na muntu kuri Irani. Igihe yariko arashikiriza iyo raporo akanama ka ONU kajejwe iby'agateka kazi na muntu, Javaid Rehman yavuze ko abishwe bagirijwe ibyaha bishingiye ku biyayura mutwe biyongereye muri Irani. Yavuze ko mu 2021 abantu hafi amajana 280 barimwo abakenyezi 10 bagandaguwe na leta y'igihugu cya Irani. Uwo muhinga wa ONU mu by'agateka kazi na muntu Rehman avuga ko yabujijwe kwinjira muri Irani ariko ko yumvirije abahohotewe akaba ari bo bamuhaye amakuru. Avuga ko hakoreshwa ingufu zirenze no kwica abantu aho baba bafashwe. Imiryango yiciwe ababo isaba ko ubutungane bukora neza muri Irani kandi ko atawo kwicwa ahowe ko yasabye ko atunganirizwa neza n'ubutungane bw'ico gihugu. Kazem Garibabadi nawe ni cegera cy'umukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubutungane kije cy'ubutungane muri Irani nawe yari yamirije ibivugwa na ONU. Yemeza ko iyo raporo ikozwe hisunzwe imvo za politike.
Urakoze ya Royce Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishyirahamwe PAM kongera ifashanyo iziha kuko ibiciro by'ibiribwa byaduze.
Ku isoko ibintu byose byaraduze nta womenya ingene biriko biragenda. Aho urumva nta kuntu umuntu yopoka 19,500 ugiye mu isoko uvayo yose uheje kuyasomesha aho nari iminsi itatu ushobora kurya ayo mafaranga nta bikibaho kwera inzara igira itwice.
Iyo ni impunzi y'umurundi iri mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda kuva kuwa mbere w'iyindwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka adan wo guhamagarira gusenga mu rukerera hifashishijwe indangururamajwi. Ejo ku munsi wa kane ubuyobozi bw'idini ya isilamu mu Rwanda bwatangaje ko bugiye kubaha ayo mategeko naho iyo ngingo itabashimishije. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda kuva kuwa mbere w'iyindwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka adan wo guhamagarira gusenga mu rukerera hifashishijwe indangururamajwi. Ejo kuwa kane ubuyobozi bw'idini ya isilamu mu Rwanda bwatangaje ko bugiye kubaha ayo mategeko naho iyo ngingo itabashimishije. Ido nido n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Ibi byavuzwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda muri wavuze ko wakiriye icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda gisaba guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma ndangururamajwi mu muhamagaro wa adhan mu rukerera ku misigiti yose yo mu gihugu. Itangazo ryasohowe na muri ryamenyesheje abayobozi b'imisigiti yose yo mu Rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera kuri uyu wa kane umuhamagaro w'iswara yo mu rukerera uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu Rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi. Itangazo rije rikurikira irya ryasohowe kuri uyu wa kabiri ryagaragaza ko hahagaritswe imisigiti 8 ibintu bitari byashimishije abayisilamu. Kuri Sheikh Mbarushimana Suleiman umujyanama wa mufti w'u Rwanda agaragaza ko basanga adhani ntacyo yari itwaye.
Nifuza yuko iyo zana yakomeza hose no mu bihe byose kubera yuko yari imaze igihe ikorwa ntabaragaragaza ko hari bamwe bibangamiye. Ikitwa urusaku twebwe ku rwego rw'abayisilamu ntabwo tubona ko azana iri muri urwo rwego rw'urusaku kuko ikorwa mu buryo bw'ijwi riringaniye kandi ikaba mu minota ibiri ku buryo utabigereranya n'ibyakoreshwa urusaku rw'igihe kirekire runabangamye cyane.
Uyu muyobozi ariko asobanura ko nubwo bafite uko babyumva idini ya isilamu isaba kubaha ibyemezo by'abayobozi b'igihugu niyo binyuranije n'ubushake bwabo.
Twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko Korani irabitubwira ko igihe nk'iki tuba tugomba kubyemera iby'intumwa y'Imana Imana ibara umugisha nayo byagize kujya bibaho ibihe nk'ibyo bakavuga batari ko ubu muri bino bihe bimeze gutya habonetse impamvu zindizi hari ibyo turi bwihanganire ubundi tutarisanzwe tugenderaho twabyemeye nko kubaha no kumvira no gukorana neza ariko ubundi ku byari bisanzwe twari ku cyifuzo cyacu twumvaga twakabaye bikomeza nk'uko bisanzwe
nubwo amabwiriza yatanzwe ko abayobora amasengesho aribo bitwa ba imamu bagomba guhagarika indangururamajwi zo mu rukerera bamwe mu bayoboke b'idini ya Isilamu cyane cyane abatuye mu cyaro bavuga ko iki cyemezo kitari gikwiye uyu atuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
birabangamye cyane noneho byagira no mu cyaro bikaba birengejeho urabona mu cyaro ntabwo abantu baba banatuye hamwe akenshi burya mu cyaro benshi ntibagira n'ayo masaha cyangwa ayo matelefoni baba bacungana n'umuriro bivuga ngo bose bakangurwa n'azana iyo azana rero ituma bamenya igihe cy'iswala n'utabashije kujya ku musigiti kuko wenda hamubanye kure abasha gusari agasarira ku gihe nubwo yasarira iwe kandi no mu byaro hoho icyo kibazo cyo kuvuga ngo barasakuza cyo ntabwo kijya kinabaho ahubwo kuri bo ni ikimenyetso cyabo cy'abajya ku kazi cy'abajya kwiga n'abasari
iki cyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'indangururamajwi mu gihugu cyose cyatangajwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri uyu wa gatatu abinyujije kuri radiyo y'igihugu minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa zani mu rukerera kireba imisigiti yose yo mu gihugu ndetse n'abandi bantu bose bashobora gukurura urusaku rubangamira uburenganzira bw'abaturage yumvikanishije ko iki cyemezo kitareba imisigiti y'abayisilamu gusa ko kinareba insengero za kiliziya n'abandi bashobora gutera urusaku rukangura abaturage avuga ko uretse kuba biteganywa n'itegeko binajyana n'uburenganzira bw'abaturage kuko nabo baba bakeneye kuryama bagasinzira nta nkomyi kugeza ubu abayisilamu nibo bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo andi matorero n'amadini kugeza ubu ntacyo yatangaje nubwo amenshi asenga ku manywa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta Mu Rwanda kandi ugwego gwihariye gwa sentare nkuru mu gihugu rufise icicaro inyanza mu manuko bw'igihugu gwaciriye Jean Baptiste Mugimba igihano cyo gupfungwa imyaka 25 ku vyaha vya genocide yagirizwa ko yakoreye mu gisagara cya Kigali umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa niyo nkuru adushikiriza
Amarira akumiro na gahinda nibyo byaranze abavandimwe ba bwana Jean Baptiste Mugimba ni nyuma yo kumva igihano urukiko rwa mukatiye cyo gufunga imyaka 25 urukiko rwa muhamije ibyaha bibiri ubushinjacyaha bumurega gucura umugambi wo gukora genocide no kubikitso mu gukora genocide urukiko rwa muhamije inama yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 yiswe Comité de Crise iyo nama ubushinjacyaha buvuga ko yabereye kwa Mugimba inacurirwamo umugambi wo kwica abatutsi muri iyo nama abatanga buhamya bemeje ko yakorewemo intonde z'abatutsi bo muri nyakabanda no munyengero zayo abatanga buhamya DAM na DFM barindiye umutekano niba urukiko rwashingiyeho buhamya bwabo rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko atakurikije iyo nama kuko hari abatanga buhamya bayimushinja bemeza n'ibyabereyemo ni mu gihure gwawe avuga ko ku matariki y'ubushinjacyaha bumuregaho yari yimukiye mu Kiyovu urukiko rwavuze ko atagaragaza amasaha yaviriye muri nyakabanda urukiko rwibutsa ko Mugimba yemeza ko yageze ku gisenyi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 1994 we akavuga ko atashoboraga gutumiza iyo nama rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania umucamanza yavuze ko urukiko rushobora gushingira ku buhamya bw'umuntu umwe iyo rusanze bufite ireme kandi bwaratanzwe n'umuntu wo kwizerwa yashimangiye ko rwabushingiraho kabone niyo nta bimenyetso bindi bubishyikira yavuze ko kumutanga abahamya wahawe izina rya DAM ataratanze amakuru areba Mugimba mu nkiko gacaca bitamubuza kuyatangira igihe bibaye ngombwa yavuze kandi ko kuba batanga abahamya bashinja Mugimba barakoze genocide bitababuza gutanga ubuhamya kandi urukiko rukabushingiraho Ibyo Mugimba n'abamushinjura bavuga byose urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite. Kubamushinjura bavuga ko bakoreshejwe n'ubushinjacyaha ku ngufu urukiko rwabiteshije agaciro bavuga ko bibumbatiye urujijo. Urukiko rwavuze ko ibyo abo batangabuhamya bavuga birimo gushidikanya. Hari bimwe mu bikorwa abatangabuhamya bashinja Mugimba urukiko rwatesheje agaciro ruvuga ko nta ruhare rwe rugaragara. Kuba Mugimba aratanze imigabane ingana n'amafaranga 10,000 muri radio RTLM yabibaga urwango ubushinjacyaha bumurega ko bimugira icyitso cy'abakoze genocide. Mugimba Mugimba akavuga ko yabikoze agamije ubucuruzi busanzwe. Urukiko rwarabisesenguye avuga ko ashoramo iyo migabane atarazi ko RTRM izabiba urwango mu biganiro byayo. Rwavuze ko atigeze agira uruhare mu mikorere y'iyo radio umunsi ku wundi. Rwavuze ko amafaranga yatanze muri RTRM atari inkunga ya ngombwa kubakoze jenoside ku buryo yabiryozwa. Kucyo gushyiraho amabariyeri no kuyayobora, nacyo urukiko rwavuze ko abatangabuhamya bakimushinja batagaragaza neza uruhare rwe. Rwavuze ko ubuhamya bwabo burimo ugushidikanya ku buryo rutabishingiraho. Nyuma y'isesengura ry'urukiko rushingiye ku bimenyetso rufite, rwahamije Mugimba icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside n'icyaha cyo kuba icyitso cy'abakoze jenoside. Rwavuze ko bigize impurirane imbonezamugambi. Rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga ubujurire mu Rwanda, rwavuze ko Mugimba yagombye kubahanishwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Rushingiye kandi ku buryo Mugimba yaburanye atagora ubutabera. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza zo ku rwego mpuzamahanga n'iziterabwoba rwamugabanyirije ibihano, rwamuhanishije imyaka 25 y'igifungo muri gereza. Rwamusoneye amagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe. Urukiko rwibukije ko afite iminsi 30 yo kujurira ibihano. Hako kanya Mugimba yahise ajurira ibihano. Byari bigoye kugira icyo umuryango we watangaza kuko bari mu marira kumiro n'agahinda. Bamuherekeje kuva ku cyumba cy'urukiko kugeza ku modoka yamusubije muri gereza. Bwana Jean Baptiste Mugimba y'imyaka 63 y'amavuko yahoze ari umukozi w'abanki nkuru y'igihugu BNR mu gihe cy'imyaka 12. Yabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka rya CDR. Mu mwaka w'2016 nibwo igihugu cy'Ubuhorande cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Igihano akatiwe ni nacyo Bwana Jean-Claude Yamuremye bakunze kwita Nzinga yakatiwe. Aba bombi baje mu ndege imwe bavuye mu gihugu cy'Ubuhorande. Bagira ubusabe bw'irya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Mu Burundi hasigaye iminsi mike cyane ngo ingingo ibuza taxi moto bita tuk-tuk n'amakinga itangure gushyirwa mu bikorwa. Mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye aratubwira ingorane abahora bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza abafise imbere y'igihe ntarengwa ko gitegekanijwe.
Mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mu ndwi heze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara ca Bujumbura.
Uwo irahira ngo ategura ibicanke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro bagira ndamumenyeshe yuko bajya nyina bibwira no bagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogatere bakazi.
Ibi ni byabari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara cha Bujumbura, bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe na mujana mu Nyakabiga, ubundi nka mujana mu Buyenzi, ubundi nka mujana za Kigobe, abanyeshuri bane bose rasio fise umugore msaba na muhira
nkuba abana ndabigisha ndakuye muri mwuga wiwanje nkubu undimo ndarabasimbo ningene bagiye kuzosura kuja kwishura yabani forome ntahane ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene katagisive hariyo ndabona nkubu no busuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
je nka je mu boss ambwe yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirije umva ni ngiye nikaze cyane.
Kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenya gwa cane n'abakorera muri iki gisagara ca Bujumbura, barimwe abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure. Abana bo bakaba babwije urya Amerika ku bukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yarasanzwe ari make.
Iyi nkota ntihajewe yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi cucegwa kurindira ko amabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ko ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye.
Tena hura nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku shuri. Rero bwari uburyo bubangutse cyane, mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yarizimbutse ugasanga ubuzima buroroshe. Nimba tukutuku nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri canke batatu ugasanga ubuzima buroroshe. Ubu rero ntibigiye koroha na gatoyi kuri ni ingingo ije kutubohera amaboko mu mugongo.
Mu minsi heze imbere y'uko umushikiranganje Ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye.
Kamunume jenda wena imiri kwa kufuga Walavugi wita genda neza mugi hugu Tukabitu wale numutia ame hukubu tulimugihe Chuko tuweese dushira muzi mbilo tukabuga Hanyma tukatole limiti Hamwe kukona kibazo chunga negi hugu chani kibazo chumurongozi Kihari vjose ni kibazo vzela rundi Tuteleza watole limuti
Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'Uburundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara cha Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'Uburundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose
no sabareta yuko iyo ngingo bo banda barabukene turimwe bakaraha nuko n'ubuzizo cha kugenda nabi leta rero nibirabe baganze babangire ku ino ngingo batwegawe n'igihugu natwe tumeregwe neza
mufite kuri niro twasaba leta kugira ngo birabe neza
mwitangazo riherutse gushikirizwa n'amashira hamwe Oricom na Parisem rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku 100,000 harimo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri zo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto na makinga yunguruza abantu bizo babikorera ku nkengera z'igisagara cha Bujumbura gusa mu gihe ingingo yafashwe yoramuka idahinduwe Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
Ngo jewe duwe mungu.
Yee, gorata. Urumunya rusangi kazi kuko ni wajenda mi nyozo rangi nga sabo. Kusikuwa na kundaku urumunya kuko neza neza. Kutole wamba imhabo, urafuga na urumirbi watu.
Ari kabira simu humuru kamano. Shofe.
Wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiyo bugo.
Bugo wiki?
Nukumga kwa mwili wese mwili tukwe yabge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba. Shofe, tukwe jende. Kombo taksi yaji. Kombo taksi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muite buri wakani mukayezwa hona
la benevolencia royal.
Kwerekeza muri Kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo zisaba ishyirahamwe PAM kongera imfashanyo ziha kuko ibiciro by'ibiribwa byaduze. Inkuru yo mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Mu bice bitandukanye bya Kongo ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye bikomeje kuzamuka ku masoko uko bwije n'uko bukeye. Ahani mwisoko rya Maendeleo riri mu mujyi wa Uvira aho ikiro cy'isukari cyaguraga 2,000 kiri kugura 3,000 mu gihe ibiro 25 by'ifu ya kawunga byari ku idolari 13 ubu biri kugura idolari 15 naho litiri imwe ya essence yari ku 2,000 by'amakongomani ubiri ku 3,000. Impunzi zo mu nkambi ya Rusenda nazo zivuga yuko uko kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa byagize ingaruka zikomeye ku mibereho yazo bitewe n'uko amafaranga angana n'amadolari 12 zihabwa mu guhayisha yabadahagije
ku isoko. Ibintu byose byaraduze ntawo menye ingene biriko biragenda nkakarombere n'ibintu byose twovuga ko byose byahagurutse no kuvuga déplacement yaraduze twumva ngo n'igitoro cyaraduze amavuta yo nyene yo kurya ubu ariko arafata hafi 3,000 umuceri uri kurafata 3,000 nyene no kuvuga ibiharage biriko birafata hafi 1,000 n'amahera hejuru hafi 2,000 aho urumva nta kuntu umuntu yo pocket 19,500 ugiye mu isoko uvayo yose uheje kuyasomesha aho nari minsi 3 ushobora kujya ayo mafaranga uko byari kare warabona ko ushobora kumara n'indwi zibiri cyangwa indwi zibiri nene usuri kurasoma cyangwa uri kurafungura ariko ubu ntabikibaho kwera inzara igira twitse.
Dorothe Kubwimana ni umubyeyi w'umugambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30 ashimangira yuko amafaranga agana n'idolari 12 buri mpunzi ihabwa buri kwezi adashobora kurangiza icyumweru.
Hajewe gitaye zitandatu ngiye mu isoko kigozi cy'umuceri 2000 ikigozi cy'ibiharagi 2000 kandi kindi natu nta mugabo ngira ndi umudemobe kweri yuko ndakwandura umugera ahubwo n'ukuri ndusabire leta y'i Burundi nkajebo nariyandikishije mu bahunguka izina ngo mandaribura ubu ngo bahagera yaho ngenda n'amagogo kuko nta kirumba nanza gusumiramo mwabana.
Zimwe muri izi mpunzi zifuza ikwishiramwe ryapa muri zigenera ibifungurwa kuziha amafaranga.
Turasaba kuko byogenda kose namba byashitse amafaranga injya zikaba zaduze ntibaraba ukuntu boduhindurira ibi byo gutanga amafaranga mu ikambi bihagarare batuhuzanira injya dusubire muri foire kujya kwa kera ko ndazi naho turonka amahera yega amafaranga araboneka none boduha amafaranga atandya dufise ko byogenda gute mu gihe mbere ni mu ndimo hari ya ruguru ya ikambi atabenshi bakiza kuraba n'imirima bivanye n'imvo z'umutekano zagiye zirabanabi rimwe na rimwe.
Usibye ibiciro by'ibifungurwa byaduze n'impunzi zikora imirimo yo gutwara abagenzi kuri za moto zivuga yuko n'ibiciro bya essence nabyo byazamutse. Niyonzima Musa atwara ipikipiki mu nkambi ya Rusenda
aho bigeze nk'abobosi bacu bamwe batwatse amamoto abandi turi mu barabara kubera iki kwe gitorombo gito yitoro byari ari gurimbo 2500 ariko kugeza kuri 3500 urumva n'ikibazo kabisa cyane gikomeye. Ubu muri make n'ubuzi ntago bugenda neza kubera iki n'abantu bipakiza ntago baboneka cyane.
Ministre w'ubucuruzi mu ntara y'Kivu y'Epfo Madame Marie Jeanne Nziharirwa avuga yuko atari muri intara yonyine ibiciro bya duze ko ahubwo hijya naho hino ku isi hari icyo kibazo. Kuri we intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo yagize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro. Iriya mu ntambara za Ukraine bahagaritse ibintu birimo amavuta ndetse n'amasukari natwe turi kureba nk'abayobozi kugira ngo bitazazamuka cyane. Kwagerageje kuvugisha ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU kuri iki kibazo cy'impunzi zifuza ko zakongererwa amafaranga yo guhahisha muri ibi biciro byazamutse ntibyadukundira. Ubusanzwe ibicuruzwa birimo amafu, imikeri, amasukari ndetse n'igitoro bikoreshwa muri intara y'Kivu y'Epfo bivanwa mu bindi bihugu. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika ubuvira mu ntara y'Kivu y'Epfo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanye naha ya makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe. Mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakozi bakarorero batanga makuru